Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Sangwe Kaze nshuti bakunzi ba radio Nzamba gateka kawe. Kaze murano makuru twabateguriye kuri uyu wa gatandatu ugenekerezo rya munani mu kakaro mwaka w'2023 ari twabateguriye ahagaze kuri zingingo nkuru zikurikira. Umubabaro ni mwinshi kubigisha n'abaganga bagiye mu karuhuko kizabukuru. Leta igira ifata ingingo yo kurungika abamaze gukwiza imyaka 60 kugabo iyo ngingo ije gihuti kubera amategeko ahari avuga ko bamara imyaka 65 mu kazi imbere y'ukukuruka. Iyo ngingo ya leta yo gushira abigisha barenga 2,900 mu karuhuko kizabukuru yakiriwe nabi na sendika y'abigisha Kosesona. Ugo runani rusaba leta kubangira gufata imishahara yabo bigisha, muravyumva mu kanya. Burabimenyereye ku minsi yose ya gatandatu hari ikiganiro ku isoko, no munsi tuyagira ku ngingo iherutse gufatwa n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ivuga yuko atamwana n'umwe azosubira kwandikwa akivuka mu gihe se atazobazwi. Aya n'ayandi ni mu kanya, guma hafi ya radio Inzamba agateka kawo.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaramutsa. Utungane bubi no kubesha kuri kahise ku Burundi biri mu bimwe bishobora gutuma igihugu kigwa mu nkumbi. Iyo siguro itangwa n'urunani rw'abarundi bahurikiye mu ishira hamwe bitiriye amashugwe y'umurinzi Mikete baheruka kwandikira umukuru w'igihugu. Umurinzi ukaba ari kimwe mu biti byari byubashwe mu gihe cy'abami. Abo banditsi iryo kete bagafatira ku karorero ka Clement Nkurunziza, bavuga ko abumbiye mu munyororo ataca zira. Bakavuga kandi ko umugwi ujejwe kumenya ukuri no kurekuranira Sever atakindi ukora atari ukubesha kuri kahise ku Burundi mu ntumbero y'uguteranya Abarundi. Eka ibiri muri iryo kete tubibaze Pierre Gahungu.
Abo biyitirira amashugwe y'umurinzi basigura ko bashaka guhimiriza Abarundi kuvyotuma igihugu kigwa mu ihumbi. Ngo hakaba hari ibintu bitatu byatumye bandika iryo kete. Ubwa mbere ngo ni isabukuru rigira irya 61 ryo kwikukira ku Burundi, hanyuma imyaka itatu Evariste Ndayishimiye ari ku butegetsi, hamwe n'ishaka ryo kubandanya basaba ko Clement Nkurunziza yorekugwa. Ngo kuko kubona amaze imyaka 6 yose afungiwe ubusa ngo nibitera soni ibara ku butungane. Bakavuga ko ubutungane bwa nkiri abanyagihugu bafunzwe gushobora kurenguka imbere y'abacamanza mu kiringo gitegekanijwe n'amategeko no gukora amatohoza. Ibyo rero bikaba ari byo biriko biba kuri Clement Nkurunziza. Iryo kete ribandanye rivuga ko ibiriko bishikira Clement Nkurunziza binababaje cyane kubera uri ku isonga ngo abandanye afunzwe kandi atarengutwa ari Ndayishimiye nyine. Ariko bakagira icyizere ko niyamara gusoma iryo kete azohindura uko abona ibintu. Bakabandanya bavuga ko uguhakanira ubutungane biri kubikorerwa isinzi ry'Abarundi bikaba biri mu vya mbere vyotuma ibintu biyangara. Kuri abo banditsi biyitirira abavyeyi b'igihugu, ikindi kiri ku isonga mu vyotuma ibara rigwa ngo n'ubeshe buri ko bukorwa n'umugwi ujejwe ukuri no kurekuriranira. Kuko ku bwa Sever abahutu bagandaguye bunyamaswa mu 1972 nibo bonyine bakwiye ko hibukwa amabibi bakorewe uwo mugwi wita ko ari ihonyabwoko. Ariko iryo kete rikabandanya rivuga ko Sever itazo kwigera ishobora kwerekana ibyemezo ntaririzwa ko ibisigarira by'abantu yirigwa iregeranya ari byo abahutu gusa bishwe mu 1972. Bakibutsa ko ahubwo no mu bwicanyi bwabaye mu 1964 no mu 1965 abatutsi nabo nyine bishwe, ariko bigasa n'uko bitaraje ishinga Sever. Bakabona ko iyo ngendo ituma uwo mugwi usa n'ikigwanisho ruhonyanganda gishobora gutuma Uburundi bugwa mu ihumbi mu mwanya muto. Kubera izo mvo, abo banditse iryo kete bagasaba umukuru w'igihugu guhagarika ubunyene uwo mugwi ivyo ukora bihagaritse umutima Abarundi. Kuri izo mvo zibiri, ugoruna ni rwanditse iryo kete rurongera ko izindi nyinshi zotuma Uburundi bugwa mu ihumbi, uhereye ku 100,000 vy'Abarundi bakiri mu buhungiro ihohoterwa ry'urutavanako ry'abahungiye mu gihugu hagati kuva mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itatu na gatatu, ukudahanwa kw'abakoze amabi y'agahomerabunwa kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu, utibagiye ubukene buguma bwiyongera mu banyagihugu. Abo banditse iryo kete bakabona ko kugira ibintu bihinduke ari uko leta yojya umutima amenyo igafata ingingo zikwiye z'uko ibintu bitabandanya bimeze uko.
Tiagahungu, urakoze. Amakenga ni menshi kubigisha n'abaganga bagiye mu karuhuko k'izabukuru. Ni mu gihe leta igiye gufata ingingo y'ukurungika abakozi bamaze gukwiza imyaka mirongo itandatu. Abo bakozi bamenyesha ko leta ifashe iyo ngingo gihutihuti itabagishije inama narijya amategeko yari ahasanzwe yavuga ko bamara imyaka mirongo itandatu n'itanu kugira bakukuruke. Umwe mu bigisha yaganiriye na Radio Inzamba amenyesha ko mu bisanzwe ingingo nk'iyo ifatwa abo vyerekeye babanje kugishwa inama bakaronka umwanya wo kuvyitegurira ido nido na Signorine Nije imbere.
Nk'uko umwe mu bigisha yaganiriye na Radio Inzamba abimenyesha, mu bisanzwe ingingo nk'iyo ifatwa abo vyerekeye babanje kwandikirwa ikete imbere y'uko umwaka wa nyuma w'akazi utangura kugira baronke umwanya wo kuvyitegurira. Arongera akamenyesha ko abo bagiye gukukuruka bamwe muri bo bafashe amadeni mu mabanki akaba yabaharuriye afatiye ku myaka mirongo itandatu n'itanu bazomara mu kazi, bakamenyesha ko batabona uko bagiye kubaho.
Twebwe abantu muri sekiteri sosiyo, abaganga n'abarimu, twebwe mu bisanzwe amategeko yadupermeta yuko tuzokotoka ku myaka mirongo itandatu n'itanu, none twabonye ku mawatsapu ejo bundi bahejeje gutora itegeko kuyihindura imyaka ya rotere yuko tugenda uko kwezi nana kwandikira mu bisanzwe mu mategeko ategeka kukwandikira homoinane apa ukitegura ntibatwandikiye. Urumva amakete ntirasohoka, amakete adosohoka cubamuwa ape ni ukuvuga mu kwicenda ba mbere, abandi bo hanyagihe azoshika mu kwa cumi na rimwe canke mu kwa cumi na kabiri, aho ntuzoburahembwaga. Ayo makete asohotse urumva ko abantu bashobora kumara amezi atandatu canke washaka n'umwaka batarahembwa. Ico ni ca mbere. Ica kabiri, kubera amategeko yavuga ko dutaha asasaniseka twese dufise amangajema mu mabanki, hariho fondation pour le logement des enseignes, hariho fond de solidarité des travailleurs de l'enseignement, hariho COPEC. Aho hose usanga abigisha cane cane mvuga muri cane cane muri sekiteri nkoramo bafise amangajema kuko babahaye amadeni kuri sasansenka kubera babona biri mu mategeko.
Icyo kibazo cyo guhindura imyaka yo gukukuruka cari kwitonderwa ntigifatwe gihutihuta ngo kuko n'amafaranga baziganije bitazokoroha kugira bayaronswe kuko basanzwe bafitiye amadeni amabanki.
Leitari nye wagize iyo o murayo maa institutio financiere ni bashobora kuguha ngura baye kubera nabo bavuga bati udufitiye amadeni. Ikibazo kica kindi kiza naho nayo makrede yari asire amabanki d'assurance nayo nyene acanana ntazoriha kubera babona bacabugara. Numva n'abantu benshi ni kibazo cabuze kitari kwaduka, ahubwo ministre de la fonction publique yari yabitanishiye uko ndabyumva ngabo hacaza amategeko y'igisota ngoya niraje muri rotete.
Iyo ngingo ya leta irungika mu karuhuko k'izabukuru abakozi bamaze gukwiza imyaka mirongo itandatu ikazotangura gushyirwa mu ngiro mu mpera z'uku kwezi kwa mukakaro umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu.
Signorine Nije imbere, arakoze. Abigisha barenga ibihumbi bibiri n'amajana icenda nibo baharuwe mu gihugu cyose ko bagiye kuja mu karuhuko k'izabukuru, bivugwa n'urunani rw'amasendika y'abigisha COSESONA. Emmanuel Mashandari ayicegera c'urongoye ugo runani asaba leta kubangira gufata imishahara yabo bigisha, akavuga ko iyo ngingo ya leta yo kubashira mu karuhuko izotuma babaho nabi. Umviriza
twasanze muri urwo rutonde harimo abigisha batari bakwize imyaka y'ukukuruka. Ibi rero gatege ikibazo gikomeye. Cyo gikomeye kubera iki? Mwabivuze ko bavuze yuko kuva tariki mirongo itatu z'ukwezi kwa gatandatu leta ariyo fonction publique abakozi ikihagarika imishahara yabo ikabarungika muri UNPR. Aha rero tuba tubona yuko umwigisha azoba yasanze bamushize ataragera azoca asaba umushahara we wahagaze, hanyuma niyagira ati ngire njye gusaba basubizemo izo twarwa ya muremure. Icya kabiri, uno munsi amategeko ahindukiye mu bijyanye n'ingendo bazotanga imishahara, hagiye guhinduka ingendo bazoza barahemba abantu. Ibyo rero bizotangwa n'ukwezi kw'indwi. Urebe umuhinga asanga fasha leta Burundi naci kuri fomusiyo biki na finance ashikromos aze kwere kangeni mikomu nizo koko leero uzo zigi yangwa mge kurondera ngeni mwuri yorenga anugwa bazoge wati harini mikomu wiko wila kogwa banzuro leere beno ni mwuru mwani azobayi wande ichaka tatu ihi ndu kwa jingene abantu wazoja mga mwugiza mkuru zijayi kora kuhindu wikome chane gose kugene abakozi ba leta bahora babayeho twebwe tukiri ku myaka 35 twarafashe amadeni bari ku myaka umuntu azogira mu karuhu cy'abukuru uno munsi barahindiye imyaka none iyo myaka isigaye umukozi wa leta umwigisha cyangwa umuganga azoheza ishuri rya deni gute imyaka itari bwahere kandi n'amabanki yatanze amadeni nyine adacyaje mu bibazo bikomeye kuri yuko azoburakata acyasanga ariko arahomba nibyo musigo batanze nuko hariho iteko kujyanye na pansu iteko mukuru w'igihugu yashikirije kandi bwa yuko yotari utangura mu 2020 iryo teko ririho mugabo amateko mperekeza mu bitare text to miza na application ntaraboneka twerusanga rero no munsi turi mu kintu tutabona neza iyo tuko turaja cyakabere yo kije rero kije gusongera isibe ni itangazo ushyanganze bwo kuzwa iso bavuga yuko abari umuse mu karungo bizabukuru kuva itariki 36/6 bazobanze banorere amaketa abarungika azoboneka mu kucenda twasibaza tuti none muri umwanya umukozi wa leta azaba ari umukozi ore twende zo muzi naye kuwandi ko byose bigwa na leta ikwiye ibona izo ngorane aho tsagaze bera nta kuntu bobanze bakabangira gukata umushahara w'umukozi bakwanza bakayikora byose bikajya bikabona ko bitunganije hanyuma tukinjira muri ibyo bishasha twebwe ntidubyanga mugabo tugende atangura zoze gutera umukozi atangura n'ibitera muryango wiwe atangura n'ibitera amabanki yafashemo amadeni.
Emmanuel Mashandari akaba yabivuge kuri radio Isanganiro kuri uyu wa gatanu.
Inzamba
ubunaho n'umwanya w'ikiganiro ku isoko ikiganiro cy'uno munsi kiza guhagarara ku ngingo iherutse gufatwa n'umushikiranganje w'intwari yo hagati mu gihugu ivuga yuko atamwana n'umwe azosubira kwandikwa akivuka mu gihe se atobazwi ku isoko mu gishikirizwa na Bonfils Niyongere.
Ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Mu ntumbero yo guhagarika yandikwa ry'abana baba bivugwa ko base batazwi abajeje intwaro bagiye gushiraho umugwi ku bucimbiri imitumba amazone n'amakomine izokurikirana abigeme bibungenze maze igira amatohoza kuba bateye inda nibiherutse gushikirizwa n'umushikiranganje w'intwaro hagati aho yaciye afata ingingo ko atamwana n'umwe azosubira kwandikwa mu gihe se wiwe azoba atazwi. None amategeko yo bavuga iki ku bijanye no kwandikisha umwana? Iyo ngingo ifite ingaruka izihe ku mwana canke nyina wiwe? Inyishu y'ico kibazo ni muri kino kiganiro ku isoko co kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 8 mukakaro umwaka w'2023 ikiganiro mushikirizwa na Je Bonfils Niyongere nkaba ndabahaye ikaze. Mu rugendo yarimwo mu ntara ya Ngozi muri komine Busiga ku igenekezo rya 3 mukakaro uyu mwaka w'2023 umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Martino Niteretse yaraneguye ingendo yo kwandikisha abana bivugwa ko base batazwi ngo kuva ubu nta mwana n'umwe azosubira kwandikwa se atazwi adahagarikiwe n'umukuru w'umutumba azoba yakoze amatohoza.
Abakobwa birwara twari nde ejo bundi navuze ni nta mukobwa nta mugore aja kwandikisha umwana ngo tere inkuru numvise umwe atangira gutera urwamo ngo bita amategeko ari n'abanyandiki none uwo muntu tere inkuru ni igifaransa mugo mu kirundi ni umwana se atazwi kugira umwana se nyine ntamenyekane ndabwire aho kubira ibyo byagenze kandi ndabwire n'abo bantu muzoshe mubahebera kabisa tubahebere ni ukuvuga uhera mu gatwe gusambana uwo muhanya wose musambana uwo muhanya wose musambana ushikabutse n'ejo kutoba muri ba bandi wakubyayeko ikibazo inisho chonyeni yonaro wa nunga kwa wali kango tukumeti ziku nye mkiba ziku muna huu nunu wa mzi ya ikumu ya kunama kugiti wa mzi ya ikumu huu sivyo na huu nunu wa munu nye mwaja amanyi udasewa kumenya jage mbukuti wani mungiri abana wa kuhuku umu zaona zifinda mumujiishe makabuzi wa imu teji umu gora na vitu mugaro atuwa inda na uko njene makabuzi wa imu teji yani wa watu wa jana hee ee kituwa zonu kwa mutabiyomu uwe mwana tajira ase azoba ugute azotera na hee mkubuka abana uose tiba kulikele kumusu kumusu ajele kubyara kwa maze kumenya ya mute yendo
urunani ruhamagarira abarundi ku bintungane runegura iyo ngingo yafashwe n'umushikanganje mu byajejwe harimo intwaro hagati mu gihugu aho ruvuga ko itiyumviriwe ko bihagije kuko ngo ihonyanga ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi hamwe na yandi mategeko mpuzamakungu aharanira ineza y'umwana ku bwa Jerve nibigira icegera cy'urongoye ubwo runani ngo iyo ngingo izokonona byinshi kurusha ibyizokiza
ingingo twakinye nabi gose kubera ije honyanga amategeko y'igihugu twere bwizwa shingiro amategeko mpuzamakungu Burundi bwashize ko mukono aho bavuga yuko ibintu byose bikorwa byose kugira ngo ineza y'umwana iri imbere iyo ngingo n'ingingo izogira ingaruka mbi cyane cyane ku mwana kubera umwana atanditswana na hamwe azoba atakiri umunyagihugu atazoba atakiri adashobora kuronka ubwenegihugu mbega none abo bana batazokwandikwa bazoba bitwa bande bazoba bande kinacho nuko yataravye igituma abana kenshi usanga bandikwa ku izina bavuga ko isatazwe abana bavuka mu buryo butandukanye abamukurira cyane cyane rumwe igihugu cy'u Burundi iyo ngingo yerekana ingoga kubera ingingo zose zifatwa mu gihugu zamaziza zishira imbere ineza y'umwana aho umenga agomba guhana abakobwa cyangwa abantu bose batwara inda zidafise abo ditirirwa ariko siyo na gatoyi mbega abo bana ko tuzikoreho usanga abana bavutse kubera banyina bafashwe ku nguvu agomba avuga yuko rero abashe ku nguvu azoca zo kubarondera cyangwa inkubo cyaza abakobwa zibagiriza abategetse nyine yuko izinda rigwabo bwo dushabyikura none azoshabyemera cyane niba zikuri ingingo ari ingingo ikwiye guhagarikwa bwango hama kandi abacancana ajejwe yatazi nka muntu gateka k'abana k'imiryango guhaguruka kugira ngo biyamirize bivuye inyuma iyo ngingo atana kimwe icyo gufasha igihugu takimwe cyo gufasha umwana w'igihugu tari gufasha n'abarongoye intwaro nk'ubu rero abana bose azuba bakumiriwe nta migambi yabizotekanye umba nuvuga yuko uyu munsi abo bana bazobabaye abanyamahanga mu gihugu cyabo bazobabaye fata yuko ari arabacakara arabaje mu gihugu cyabo
igitabo kigenga ingo n'imiryango mu ngingo yacu ya 37 kimenyesha ko umwana ategeza kwandikwa akivuka umuntu wa mbere asabwa kumwandikisha ni se wiwe mu gihe atari hafi iyo ngingo isigura ko nyina wiwe ashobora kumwandikisha babyumvikanye ko na se kubandikwa kuri base batazwi ingingo ya 40 y'ico gitabo nyene kigenga ingo n'imiryango kivuga ko nyina w'umwana ategeza kumwandikisha gatomora ko se atazwi mu ishyirahamwe Soje Payeri kingira inyungu z'abana bamenyesha ko abana bagera ku 5,000 bamba bandikishwa kuri base batazwi uko umwaka utashe mu Burundi kuri ico kibazo iryo shyirahamwe risaba leta gukwiragiza mu biro bitandukanye by'ubuvuzi ubuhinga bwo gupima bita ADN ngo muri ico gihe abagabo bihakana abana babo bazoheza bagabanuke ni naha nyine duciye dusozerera ikiganiro ku isoko mwariko mushikizwa na Je Bonfils Niyongere nkaba ndabahaye isango ku munsi wa gatandatu uza na Gahwane.
Cari ikiganiro ku isoko
Bonfils Niyongere nawe urakoze kano kanya twumviriza makuru 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 yanditswe n'iminyamakuru ino ndwitwangije tuyashikirizwa na ID Cloud nini nahazwe
amakuru yanditswe n'iminyamakuru kuri radio Inzamba.
kaze mwese kuri gasango jamakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri ndondwi ku Burundi tuyatangure kumenyesha makuru candikirwa mu gihugu cy'Ububiligi Le Soir canditse kubijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi kivuga ko naho yibonekeza gahengwe mu Burundi ngo biragaragara ko mu matora y'abashinga amateka yimirije mu mwaka wa 2025 ibintu bishobora gusubira ibuti igihugu igasubira mu ndyane cahozemo ijambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashikirije agifata ubutegetsi yari yavuze ko agiye kwitaho ijanye no kubahiriza agateka ka muntu intwari bereye ukwishira no kwizana mu gushikiriza ibyumviro kugwanya ibiturire no kudahana inkozi z'ibibi ayo majambo yari yaciye kubiri nije Petero Nkurunziza yakora mu gihe yagereranywa na Musa wo muri Bibiliya hamwe n'imboneza y'amaho nyuma y'umwaka hagigwa imibonano n'amanama n'ishyirahamwe rihurikiyemo ibihugu bya Buraya Burundi bwaremeye gukingira agateka ka muntu intwari bereye n'igihugu kirangwamo ubutungane kuri bose ibyo byatumye gikugwa ko ibihano cacafatiwe umwizero uraboneka ku Barundi ijoro bikabandanya vyandikwa n'ikimenyesha makuru cyo mu Bubiligi Le Soir ariko rero ngo icegeranyo cy'ishyirahamwe IDHB cyasohotse mu kwezi kwa kabiri uno mwaka cerekana ko umwaka w'2022 ubwicanyi bufatiye ku bya politike ukunyuruza abantu hamwe no kuburiza igufa byagabanutse nyamara rero kubw'ibyo iryo shyirahamwe IDHB ngo nta wose bwose ngo avyemeze kuko bitoroshe mu gutohoza amakuru kimenyesha makuru Le Soir kivuga kandi ko uravye ingene ibintu biriko biragenda mu by'imibano na politike naho ibonekeza gahengwe muri ino myaka ibiri heze duguretswa mugina indyane zo muri kahise zirashobora kugaruka ndugaye twa mugina amakuru yanditswe n'imenyesha makuru kuri radio Inzamba tuyabandanye na iwacu kiti Uburundi ntibuzigera bwicarana n'abarondegwa n'ubutungane kubwa Arbe Shingiro umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu ngo vyaratangaje kubona mu nama yawe ni kubijanye n'agateka kazina muntu yabereye i Geneve mu gihugu cy'Ubuswise ku igenekerezo rya gatatu kwezi kwa gatandatu harimo abarondegwa n'ubutungane bw'Uburundi ivyo vyatumye intumwa z'Uburundi zari kugiserukira muri iyo nama zigumura zikanka kwinjira muri iyo nama amakuru yanditswe muri ndwi tuyabandanirize kuri Burundi Eko icyo kimenyesha makuru kivuga ko atawovuga ko igihugu cikukiye kiri inyuma mu by'ubutunzi ni jambo mukuru w'igihugu Barisito Ndashimiye yashikirije abanyagihugu igihe abarundi bibuka imyaka 61 uiheze Uburundi bwikukiye yarashimikiye cyane ku butunzi bw'igihugu uko bandanya byandikwa n'ikimenyesha makuru Burundi Eko umukuru w'igihugu yari bajije igituma Burundi buguma bukenye kandi bumaze iyo myaka yose bwikukiye inyicu yihaye ngo nta kindi kibituma atari intwaro itabereye irangwa mu Burundi ngo igihugu rero cyahuye n'amabi menshi afatiye ku ndyane za politike gukoresha nabi ubutunzi bw'igihugu n'ibiturire bikaba ivyo vyarakizingamitse kuri we ngo nta handi hazova urukiza atari mu ntwari bereye nkuko bibandanya byandikwa n'ikimenyesha makuru Burundi Eko harero niyo tugarukirije amakuru yanditswe n'imenyesha makuru ku Burundi muri ndwi mwari kumwe na Edi Claude Ninazwe nkaba ndabifurije kuranirwa aho muri hose naho kuwa gatandatu iza kwihajyo Inzamba agateka kawo
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba mina hano rero duce dusozera no makuru twabateguriye nshimiye mwebwe mwese mwateze yompi bagenzi banje bayatorokanije abanda bashimiye bivuye ku mutima Josine Kazena yabashikirije nk'abanda bikebanuye naho ubutaha